Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kwa mirongi wei na gata anu mukakaro umakawe humbe wili na mirongi wei na gata andatu chuti na mwe wakunzi baraje Nzamba agateka kawe dabara mkide na bahane ikaze murano makurutu wa tegurie mungundi nda ya here kuli tingingo nguru nguru jiagize abanyagihugu mungisagara chabujumbura bari ya miliza inyifato awa polisi bamwe bamwe bagaragaza kubituro jema bisi aho bahohotera abatonze kumirongo bari ngiri kibunguruza Nayo mu ntara ya Burunga murakurikira uko abarimyi baho barajushinga n'ingene babona igiciro cy'ifumbire kigiye kuduga kandi niyo bariye mu irima riheze batarayironka. Abanyagihugu bo muri zone Kigamba muri komine Cankuzo nabo ngo baratewe ubwoba n'ibura ry'amazi muri iyo zone bakavuga ko aho bigeze baje no kuvoma ari mu mwonga kandi iyo zuye imicafu iyo yari incamake mu kanyisase ni nkuru imwe mu kwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugiye duhere mu gisagara cha Bujumbura aho abanyagihugu bidogera cyane ingendo mbi y'abapolisi yo kubarenganya bakabakubita mu gihe baba batonze mu mirongo y'amabisi. Bavuga ko abo bapolisi iyo bisi zije babarenganya bakazana abantu batigeze batonda mu mirongo bakababacisha imbere kubera ko baba bapfumbatishije. Iyi nkuru tuyibaze Julienne Muzinga.
Nuko bishikirizwa na bamwe banyagihugu bakubise nabo bapolisi ngo bafite agahinda n'umubabaro wo kubona ingene abo bapolisi babadutse babakurita inkoni kuko bavuze ukuri kw'ibyo babona bitariko bigenda neza. Bavuga ko kubera ubukire bw'imodoka zibunguruza bashobora kumara amasaha agera kuri atanu batonze imirongo izuba n'inyota bikabiciraho.
Yarabaje ko n'umuntu agira kuvuga ukuri kandi akarengana ibi bintu abapolisi bakora kandi aribo bari bagejwe gucungira umutekano ntibiba uyate. Kwebe kwa kumurongo tuindiwe amabisi kuva isaha indi z'umurango buri nje butwirira ko tukiri ku mirongo ubu kubera ubukene bw'imodoka zikongoroza hari ingeti hawe ugasanga abantu badatonda bajya ku ruhande bagasaraho amafaranga nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri abapolisi hamwe n'aba bantu batondesha imodoka ngaha kuri linyasi ya kamera imodoka ibe nibo babanza kuyijyamo. Niho rero bamwe muri twebwe twavuga tubyiyama si ni ukubesha twagiye tubona b'abapolisi baturengeramo batangura kudukubita inkoni amasenki saba nka byewe aha ku murungi bankubita inkoni none ndanacumbagira ndacababara cyane none tugire kuvuga ukuri abantu b'imana tugire kuba twiyamirije akarenganyo baba bari kubaradukorera niba kwikije akarangamutima k'umwuga wabo urabe ko hari icyo tuzovuga aha tugenda tuvuga ni ukubera biba byatwengere bakora.
Abanyagihugu basaba abajije inzego z'umutekano ko bahagurukira iyo ngendo y'abapolisi reka bagashyiraho n'urutonde ku bijyanye no kunguruza abantu muri iki gihe hari ubukene bw'igitoro.
Julienne Muzinga urakenuye nayo mu ntara ya Burunga amakenga ni menshi mu barimyi bo muri zone Muyange muri komine Nyanza. Imvu akaba ari uko bafise amakuru ko igiciro cy'ifumbire kigiye kuduga kandi niyo barihiye amafaranga mu irima riheze batarayironka. Aba banyagihugu bagasaba abegwa n'ico kibazo kugitorera umuti. Ido Nido na Jean Baptiste Bireha.
Uko isoko ryacu ngaho muri zone Muyange ribitumenyesha ngo abarimyi barafise amakuru yuko leta igiye kuduza igiciro ku mufuko w'ifumbire. Igiteye amakenga kandi kibabaje abarimyi bo ku Muyange ngo nuko iyo ngingo igiye gufatwa mu gihe n'ifumbire barihiye amafaranga mu irima riheze batarayironswa. Ubu basaba nyabuna oronswa ifumbire yabo barishe amafaranga ku giciro cyari kihari icyo gihe ibyiduzwa bikazuza mu nyuma.
Ubu nuko batamwe kuvuga ko ifumbire yaduze sinzi ko duka ko amaze kuri amafaranga nuko yotuka kwazi kubazo hapa bari amafaranga twebwe twosaba yuko ifumbire twarishye amakash agirika leta itarabona yuko biri kwituka bubazo atoretse iyo hanyuma ibyo byituza naho twazajya tubimenya nimba tuzosubira gutanga amahera ngo dusubire kurindira ibitari buze tuzaza tubimenya hanyuma uwo birababaje kubona n'ifumbire hariho n'abakoramo ifumbire ya gatasi n'ubu bakaba batarayibona tugutswe n'ubu n'abantu bari kubarindira n'iki batari buronke ifumbire kandi ifumbire bayibayirishije
kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba hagati ya Kawe twagaragaje kurondera abarongoye igisata c'ishirahamwe FOMI rihingura ifumbire bakorera muri komine Nyanzarake kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaruha kuri za telefone zabo ngendanwa.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru. Abanyagihugu bo muri zone Kigamba komine Cankuzo iri mu ntara ya Buhumuza baratewe impungenge n'ikibazo cy'amazi cimonogoje muri iyo zone. Bavuga ko aho bageze bemera bakaja kuyakura mu mwonga naho baba babona ko amazi acafuye. Abo banyagihugu bagasaba ko ico kibazo kitorerwa inyishu. Mugenzi wacu Evelyn Mukeshimana abidushikireko.
Nkuko abanyagihugu bavyigana ico kibazo bakimaranye iminsi itari mike, bakavuga ko naho bagerageza kuyaronka bayatondera imirongo ku buryo basanga hari n'indi mirimo bakoze ipfuye.
Ahubwo ikibazo cy'amazi kirateye amakenga, amazi yo mu robine aguma acikagurika ku buryo umuntu wo kwibuka igihe mperuka kuyakubitira ijisho, kandi hari n'igihe bimara indwi cyangwa irenga atanima risohotse bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu rero twibwe kurushirizaho kutugora. Iyo amazi yabuze twese duhungira ku muhora washyizweho ngo ujyane amazi ku bitaro bya Kigamba, ariko n'ubu nyine usanga ucikagurika, kandi kubera ari uwizewe n'abantu benshi wasanga imirongo miremire y'abaje kuvoma, hari n'aho bifata amasaha menshi cyane bataronka amazi, bikamera nabi kurushiriza kuko umwenye twamara tuba tworanguye utundi dukokwa. Ibyo byabaye gutyo nta yindi nzira ibisigaye uretse guca kuvoma amazi y'umwonga wa Kagoma. Niho tumaze igihe dukora amazi yo gukoresha, naho tuzi neza ko abayutuye imicafu turemera tukayakoresha kubera atakundi twugira.
Abo banyagihugu batewe ubwoba ko icyo kibazo gishobora gukwega indwara zituruka ku isuku rike, bagasaba bashimitse ko ababijejwe bo kwihutira kurondera umuti urama w'icyo kibazo, amazi meza akaboneka atagucikagurika kuko amazi ari ubuzima.
Evelyn Mukeshimana nawe tugushimire. Nkuko bya makomisi yose ya gatandatu ubu ni wa mwanya wo gukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukabishikirizwa na Bertrand ngenda kuri yo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse mudukurikiye kaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Dore ano makuru kuvyanditswe n'ikinyamakuru ci Radio France RFI kigaruka kwibugwa irengero haraheze imyaka 10 yumenyesha makuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru wacu. Umenyesha makuru yabuzwe irengero kuwa 22 mukakaro mwaka 2016 mu gihe yaragiye ibugarama hafi ya Bujumbura. Kubwababibonye bavugwa n'ikinyamakuru RFI ngo yoba yatwawe ku nguvu n'imodoka FC iyo bitabonerana inyuma y'imyaka 10 bijanye n'ibugwa irengero giwe na gacerere. Shiramo rya bamesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières riranegura kudahana kubandanya, rigasaba abategetsi b'Urundi gutanga umuco kuri ico caha. Mu gisata ca politike, mugambi wo kwimura ibisigarira vy'uwahoze ari mu Burundi Melchior Ndadaye biracateye ibibazo kubwo ikinyamakuru Social Media Burundi. Mugambi Fodebu bandanya wiyamiriza ico gikorwa co kwimura ibisigarira bikajanwa ku rwibutso ruzoba rwubatswe ikiri. Uwo mugambwe wagiriza leta gushaka kubikora utagishije inama abandi, ugasaba guhagarika uwo mugambi gushikaho hazoba ibiganiro bihurikiyemo bose. Leta ikabitegekanya gukoresha amafaranga angana n'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi kugira utunganye ico cibutso. kiwazo shama tonga na shonye ne kila hagari sumuti mvu kilazo murumonge ikia makuru iwacho chandika kivuga ko ishirama yivu kila murumonge aso naru liheru tse gutunga inama kuri cho kiwazo avita vyo nama bare meje ingane zirangwa muri cho gisata hamugeni tegeko yokuri hama faranga shika yombi ama jani ndugijo mafaranga marundi kumaka kuafise ibigazi bifatwa nkitongo ry'umuryango iyo shirahamwe ya Sonaru risaba gusuzuma impapuro za kera ziri mu gisata kigenzura amavuta ava mu bigazi rigasaba inama rukukoma muri ico gisata kubijanye n'ikibazo by'amatongo kugira birinde indyane maze umuco umenyekane kuri ico kibazo mu gisata cy'ubutunzi nyene giciro cy'inyama kihari catumye ikinyamakuru ya Gaburundi kigira umwihwezo ico kinyamakuru kiribaza ku itegeko riherutse gufatwa na bamwe muri ba mustanteri aho bashinze ibiciro by'inyama muri ntangwa ikiro cy'inyama y'inka kitagira amagufa kiri ku 30,000 mu masoko hamwe n'ibihumbi 33 mu mazu adandarizwamo inyama imugere igiciro kiza ku 28,000 uyo mwihwezo ishingwa y'ibiciro ngo ryategerezwa gufatwa n'ubushinganje bw'ubudandaje ikinyamakuru kiragabisha ku ngaruka y'ukudahuriza ku biciro ku masoko hamwe ikomini imwe yoza irishingira ibiciro mu gusozera tuje mu gihugu cha Congo ahari ishirahamwe yita ku mpunzi ya sere ribandanye ibikorwa byo gutahukana impunzi z'abarundi ku ikinyamakuru Sosiyete Media Burundi impunzi zishika ku 111 z'abarundi baratabukanye ku munsi wa gatatu igenekezo ya 2022 mu kakaro bavanywe mu ikambi ya Rusenda mu karere ka Fizi mu bumanuko bwa Kivu abenshi muri abo bava mu cibitoki bamwe basigura ko gutaha babifashe bisunze ingene ubuzima bubandanya kuba bubi mu ikambi bagafatira ku mutekano muke hamwe n'igabanywa gifashanyo bahora baronka nino kuri iyo nkuru duce dusozera ko amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mwakoze kudukurikira naho butaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Nino kuri ibyo byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatandatu nshimire mwebwe mwese abayakurikiye reka nshimire n'uruganda rwa radio Inzamba agati kakawe rwafashije kuyatororokanya Byangahungu nari kuri mikro nkaba ndabipfurije kugira weekend nziza naho ubutaha.